Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose hano i Washington DC kuri radio ijwi rya Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ninjye uyoboye ibiganiro by'uyu munsi ni saa 11 n'igice mu gitondo i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi.
Kahise kategeza kutwigisha kuko twarabonye muri kahise ngene rwaruka rwacu rwagiye mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ngene bamwe bavundiye mu gasho bandetse baragirira ingorane mu gihe abanyepolitike bonyine babatumye bobo bideganya cyangwa baca bihungira.
Uyu ni Ministri Nduwimana Edouard ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi aravuga ku kibazo cy'ibihano bishobora gufatirwa ishyaka rya MSD. Iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye turazigarukaho mu kanya gato mu biganiro byacu by'igitondo. Mugume ku maradiyo yanyu. Abatwumva muri uyu mwanya namwe mugifungura amaradiyo yanyu, ubu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na radiyo Ijwi rya Amerika mwayategurira mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Frederic gakeye.
Mwaramutse neza Etienne, mwaramutse namwe nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Ishyirahamwe rya Afurika ryatanguye gutohoza ubwicanyi bwabaye mu gihugu cya Sudani yo mu manuko. Igihugu cy'Ubushinwa cyashize ahabona amasaramu y'ibihimba by'indege yazimiye. Perezida Barack Obama yagabishije igihugu cy'Uburusiya ko kwisuka mu biraba igihugu cya Ukraine bizogira ingaruka mbi. Ido nido y'aya makuru. Umukuru murwi mushashujejwe gutohoza ubwicanyi bwabereye mu manuko bw'igihugu cya Sudani yo mu manuko yatangaje ko azokora ibishobotse byose kugira ngo itohozwa rigiye gukorwa rigende neza. Umushyanahe Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria yatangaje amajambo ejo ku munsi wa gatatu inyuma y'aho abatetsi batanu bagize uyu murwi w'ishyirahamwe rya Afurika barahiriye mu mabanga mashasha bajijwe. Umushyanahe Obasanjo yavuze ko abanyafurika hamwe n'abanyamahanga ku isi hose bazoba barindiriye kuraba ukuntu uyu murwi uzorangura amabanga yawo. Yavuze ko uwo murwi uzokora ibishobotse byose kugira ngo werekane ko Afurika ishoboye kwitaho ingorane zayo. Uyu murwi uzoba ujejwe gutohoza ubwicanyi bwabaye kuva aho ingwano yadukiye muri icyo gihugu hagati mu kwezi kwa 12. Leta ya Sudani yo mu manuko irega Riek Machar yahoze ari vice perezida ko yashatse gukora kudeta hagati mu kwezi kwa 12. Ivyo birego nivyo vyaciye bituma ingwano yaduka aho abasirikare ba leta batanye mu mitwe n'abasirikare bagwanya leta hanyuma hagaca haduka n'ubwicanyi hagati y'abanyagihugu mu bwoko bw'abadinka hamwe n'abanyagihugu mu bwoko bw'abanuer. Abapolisi bo mu gihugu cya Sudani bararashe ku bantu bariko bagira imyerekano ejo ku munsi wa gatatu bariko barasaba ko hoba revolution inyuma yaho barangirije gufuba umunyeshuri yishwe ari mu myerekano. Abo banyagihugu bariko bagira imyerekano mu mabarabara yo ku murwa mukuru Khartoum inyuma yaho abantu bashika igihumbi barangirije igikorwa cyo gufuba uyu munyeshuri ari Abakar Musa Idrissa. Uyo munyeshure yapfuye ku munsi wa kabiri nyuma yaho akomerekeye cyane mu bwicanyi bwabereye mu ntara ya Darfur. Ejo ku munsi wa gatatu abantu bagira imyerekano bariko batera akamo bavuga bati revolution yo abanyagihugu bifuza bongera batera akamo gasaba gukura leta ya perezida Omar al-Bashir. Ibiro bijejwe gutangaza amakuru Reuters bivuga ko bajejwe umutekano bakoresheje insoro zica hamwe n'imyuka irakira mu maso mu gushwiragiza abantu bari kuragira imyerekano. Itangazo ryasohowe na leta ya Sudani rivuga ko abapolisi bakoresheje iyo myuka irakira gihe cy'iyo myerekano gusa. Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida wa Leta Zunze Amerika Barack Obama ejo ku munsi wa gatatu yagabishije igihugu cy'Uburusiya ko ibihugu byo mu burengero bizofata ingingo zizotuma igihugu cy'Uburusiya kihatakariza mu byerekeye ubutunzi mu gihe cyo bandanya cisuka mu bintu biraba igihugu cya Ukraine. Umushyanahe Obama yarashikirije ayo majambo ari muri presidence ya Amerika ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere w'ifata kibanza w'igihugu cya Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Yararemesha agatima umushyanahe Yatsenyuk kwashigikiye igihugu cya Ukraine. Perezida Obama yavuze ko abasirikare b'igihugu cy'u Rusiya bari mu ntara ya Crimea yo mu gihugu cya Ukraine bagiramiye ubwigenge n'ubumwe by'icyo gihugu. Yavuze ko amatora akoreshejwe igihutihuti muri iyo ntara ateye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Kubimwerekeye umushyantahe yasenyuka yarashimiye Leta y'Amerika, yongera avuga ko leta yiwe yiteguriye kuvugana na leta y'u Rusiya. Yamara yavuze ko igihugu cya Ukraine kitazigera giheba intara ya Crimea. Yaratangaje kandi ko leta yiwe yiteguriye gutera igikumu ku masezerano n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Uburaya mu mpera z'uku kwezi. Igihugu cy'u Shinwa cyashize ahabona amasanamu yafashwe n'ibyuma vya satellite yerekana ibice by'indege yo mu gihugu cya Malaysia biriko biraririmba mu ibahari iri mu manuko w'igihugu cy'u Shinwa. Ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'u Shinwa cyatangaje amakuru kivuga ko yashikirijwe na leta y'u Shinwa, avuga ko ayo masanamu yafashwe na satellite ku munsi wa mungu haheze umunsi umwe indege Boeing 777 izimiye. Ayo masanamu arerekana ibihimba binini bitatu biriko biraremba mu bihari iri hagati y'igihugu cya Malaysia hamwe no mu manuko w'igihugu cya Vietnam. Iyo kandi akaba ariyo nzira iyo ndege yariko iracamwo. Ntivyoroshe kumenya ivyo bihimba by'indege byari byo, kandi nta muntu n'umwe mu bantu bariko baratohoza izimira ry'iyo ndege aremeza ayo makuru. Indege yo mu gihugu cya Malaysia inimero 370 yazimiye ku munsi wa gatandatu mu gitondo ivuye mu gisara cya Kuala Lumpur igihe igiye mu gisara cya Beijing mu gihugu cy'u Bushinwa. Iyo ndege yarimo abantu 239. Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ya Amerika. Mu gihugu cya Turukiya naho abantu ibihumbi n'ibihumbi baragize imyiyerekano mu mabarabara yo mu gisagara cya Istanbul ejo ku munsi wa gatatu batera imbyino zo kwiyamiriza leta igihe bari bavuye ku maziko y'umwana umuhungu yakomeretse mu myiyerekano yabaye mu mwaka uheze akaba yapfuye ku munsi wa kabiri. Urupfu rwiwe rwatumye haba umugumuko mu gihugu cyose cya Turukiya. Abapolisi b'inyamiramabi bararashe imyuka irakira kugira ngo bashwiragize abantu ibihumbi n'ibihumbi bari kuragira imyiyerekano ku murwa mukuru Ankara hamwe no mu gisagara kiri ku nkengera citwa Emir. Inyuma yaho uyu muhungu Berkan Elvan apfiriye ku munsi wa kabiri. Abanyagihugu baguma batera akamo bagira bati Berkan Elvan azokwamaho leta nitanga imihoho umwicanyi Tayyip, bariko bavuga umushikiranganji wa mbere Recep Tayyip Erdogan. Bamwe mu bantu bari kuragira imyerekano barateye amabuye inyubakwa y'umugambwe uri ku butetsi. Iri ni Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Amakuru twateguriye arabandanya. Umukuru w'igisagara cya New York City Bill de Blasio yatangaje ko abantu batatu bapfuye mu gihe abandi 9 bataratorwa nyuma yaho inyubakwa zibiri zisenyuriwe n'umuriro watse bivuye kuri gaz yasesetse muri quartier yitwa Harlem. Abantu bashika 63 barakomeretse. Umushikiranganji de Blasio avuga ko ayo makuba ababaje cyane kuko abantu bataronse akanya ko gutabara. Uyo muriro watse nyuma gato yaho umuntu yari mu nyubako yigereye izo nyubako zadutse umuriro aterefone yabategetsi kugira ngo amenyeshe ko yumva gas inuka. Ibiro bijejwe gutanga gas mu mazu yaciye irungika abakozi kuraba, yamara bashitseyo amazi amaze kurenga inkombe izo nyubako zamaze guturika no kwaka umuriro. Umwotsi uvuye muri izo nyubako zariko zirasha warashobora kunwa n'abantu bari mu gisagara cya Manhattan. Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza ariko aragenda igihugu cya Israel David Cameron yashikirije ijambo inama nshingamateka y'igihugu cya Israel ejo ku munsi wa gatatu araheza anebagura leta ya Irani avuga ko ari leta itwaza igitugu. Yongera avuga ko ifise inyifato igayitse yo gufasha imirwi y'abagwanyi y'abanyapalestina.
Cyane Frederic Nkundikije namwe kandi abatwumva ndabashimiye. Mbibutsa ko mukurikirira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe inkuru nyamukuru y'umunsi. Mu Burundi guverinoma yaba yitegura gusuzuma uko yahagarika ishyaka MSD amezi 6 ridakora cyangwa se ikarica burundu mu mubare w'amashyaka yemewe n'amategeko gukorera mu Burundi. Nibyo mugenzi wacu Tabita Mukamusoni atugezaho.
nkuko umuvugizi wa Sena 9 News wa abimenyesha umutayo wo guhagarika Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD wamaze gusohoka. Anyesi Bangiricenge amenyesha ko Alexis Nduhije yagirizwa kugumuka gutuka no gusuzugura abategetsi.
Ije yagirizwa no kuja mu mwikwi w'abagumutsi akaba ari cyagitegekanijwe n'ingingo y'amajana 5 na 97 yo mu gitabo cy'amategeko mpanavyaha. Yagirizwa kandi icacho kugumuka nacho kikaba gitegekanijwe n'ingingo y'amajana 374 yo mu gitabo cy'amategeko mpanavyaha. Yagirizwa kandi n'icaha cyo gutuka, gusuzugura no gusindira abategetsi. Ico nacho kaba kandi ari cha gitegekanijwe n'ingingo y'amajana 378 yo mu gitabo cy'amategeko mpanavyaha nyene.
Mu gihe Alexis Nduhije avuga ko ivyo bakoze ku munsi wa gatandatu kwari kwivuna umwasi kuko abanywanyi babo bari batwawe n'igipolisi ataco bagirizwa, Anyesi Bangiricenge avugira se nayo nayinyuzwa nta vyinshi ashima kubivuga ko agira ati
bariko baratohoza ni rubanza ruri mu matohoza nibaheza gutohoza ingingo izosohoka.
Nao umutawa wagarika Alexis Nduhije wasohotse na uzi Alexis Nduhije ahari muko mushikiranganje intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana abivuga.
Kahise kateza kutwigisha kuko twarabonye muri kahise ingene rwaruka rwacu rwagiye mu bikorwa byugize bwa nabi ingene bamwe bavundiye mu gasho bandetse baragirira ingorane mu gihe abanye politike bonyene babatumye bobo bideganya cyangwa baca bihungira kuko babafise ubushobozi. Ni navyo vyabaye rero no muri MSD mwarabonye yuko rwaruka rutari ruke guhamagariwe kugumuka, ruhamagariwa kugira resistance ku nzego z'umutekano, ariko bamwe barafatwa abandi ndetse banakomereka, ariko wabatumye wewe gushika no munsi nta numwazi hari.
Irwande y'umutayi wo guhagarika Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD uri muri rwarunani ADC ikibiri, umugambwe MSD ngo nawo nyene ushobora guhagarikwa mu bikorwa vyawo ikiringo cy'amezi atandatu canke ugakugwa ku rutonde rw'imigambwe burundu. Mushikiranganje intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana amenyesha ko ashobora kwishimikiza ingingo ya 62 y'ibwirizwa rigenga imigambwe.
Nivyo abangombwa tuzokurikiza amategeko nk'uko ibwirizwa rigenga imigambwe ribivuga, na cyane cyane mu ngingo ya 62 isigura yuko mu gihe umugambwe ugiye mu bugizi bwa nabi uhunganije umutekano uheza ugahagarikwa mu kiringo cy'amezi atarenga 6 ndetse baraduha n'uburenganzira bwo dushobora gusaba sentare ibijeje kugira ngo ishobore gufuta uwo mugambwe ku rutonde rw'imigambwe.
Ibiriko biratuma Alexis Nduhije cyo kimwe n'umugambwe arongoye bakurikiranwa n'imishamirano hagati y'abanywanyi b'umugambwe MSD n'igipolisi cy'u Burundi ku munsi wa gatandatu uheze. Igipolisi cy'u Burundi kikaba cyarakikuje ingoro y'umugambwe MSD kirafata abanywanyi b'uwo mugambwe. Mu nyuma Alexis Nduhije n'abanywanyi biwe baca bafata abapolisi babiri barabugaranira hano. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Tabita Mukamusoni kuri inkuru atugejejeho. Abakomeje kutwumva muri uyu mwanya yibutse ko iyi ni radiyo ya Amerika yumvikanira i Washington DC. Ikiganiro cy'ubuzima gikurikiraho mu kanya twagitegurira mugenzi wacu Eugenia Mukankusi. Eugenia, mikoro ni yawe.
Urakoze Hetsene Karekezi, nshuti turi kumwe mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi umushyitsi nabatumiriye agiye kubaza abibwire.
Murakoze, nitwa Solomon Hasani, nkorera mu ishami rishinzwe ibijyanye n'ikingira mu kigo nyarwanda cyita ku buzima cyitwa RBC gikorera muri Minisiteri y'Ubuzima.
Bwana Sibomana Hasani, ndabashimiye. Nagira ngo muri iki cyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, mutubwire icyo murimo gukora, icyo murimo kwibandaho.
Nibyo, kuko muri cyumweru dufite icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, gahunda imaze kumenyerwa iba mu gihe cya buri mezi atandatu mu Rwanda. Muri iki cyumweru rero dufite ibikorwa byinshi binyuranye birimo kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Ibya mbere navuga ni ibijyanye n'ikingira, no gukingira abana, tukabakingira urukingo rukomatanyije rw'iseru na rubeho. Ni urukingo mu by'ukuri rutari rushyashya kubera ko twatangiye kurukoresha mu mwaka ushize, ubwo twakoraga n'ubundi kampanye yari ikomeye cyane twakoze mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2013. Ariko icyo gihe twashoboye gukingira abana bari hagati y'amezi 9 n'imyaka 15. Hari abana rero icyo gihe bakageje bamwe ku mezi 9, kubyinyuma yaho bakomeje kubona urukingo rw'iseru gusa, kandi twifuza ko byibuze buri mwana yajya abona inkingo ebyiri z'iseru mu gihe cy'amezi anyuranye. Ubwo rero abana batari bakanyije ku mezi 9 icyo gihe nibo turimo gukingira muri cyumweru.
Murakingira indwara y'iseru gusa?
Ikindi gikorwa ntabwo ari urukingo rw'iseru na rudubare gusa, mabutegeka no gukingira n'ubundi rukingo abana bakobwa rwo n'ukingo rumaze kumenyerwa urukingo rwakingira kanseri nkombe y'umuro. Ibindi bikorwa by'ukingira turimo gukora ni ibijyanye no kuba twakingira ababyeyi bose batwite bashobora kuba baracikishije inkingo zibarinda gakwega cyangwa se tetanusi nk'uko bikunda kuvugwa. Hakaba hari n'ubwo dushobora kubona umwana wagiye acikiriza inkingo tukaba ari umwanya kugira ngo natwe tumukingire. Ibindi bikorwa byinshi turimo gukora ni ibijyanye n'ubundi no kurinda abana indwara cyangwa se no kuzivura. Muri byo twavuga nk'uko abana ibinini by'inzoka tukabaha vitamine, hanyuma nanone n'ababyeyi tukaba turimo kubaha vitamine A cyane ku babyeyi bonsa abatwite nabo bari mu gihumbi cya kabiri n'icya gatatu tukabaha ibinini by'inzoka, ariko nanone tukabaha n'ibinini bibongerera amaraso. Hanyuma abana batoya nanone tukongera tukibashyiranye n'imirire tubapima ibiro tubareba uburebure turenga imyaka yabo kugira ngo turebe mu by'ukuri niba imikurire yabo igenda neza. Hanyuma tugakora n'ubukangurambaga ku bijyanye no kwirinda indwara cyane cyane abantu bita ku isuku, kwirinda malariya.
Urakoze cyane Eugene Mukankusi kuri ibi bisobanuro utugejejeho. Ku bakunda ikiganiro murisanga ku Ijwi rya Amerika, mbibutse ko tukibagezaho buri wa kabiri, uwa gatatu n'uwa gatanu mu gitondo guhera isaa 12. Iki kiganiro murisanga ku Ijwi rya Amerika gifite iminota 30 yose. Nawe Ijwi ryawe rirakenewe hano ku Ijwi rya Amerika, uzatugezeho ibitekerezo byawe ndetse n'ingingo wumva twaganiraho. Ikindi kandi watugezaho telefone zawe nawe ubwawe tukaguha ijambo aho waba uri hose, ntuzacikwe. Nibutse abakomeje kutumva umwanya tugezeho wahariwe ikiganiro cya siporo n'imikino tugezwaho muri uyu mwanya na Fideli Niyongabo.
Mu kiganiro cerekeye inkino muri iki gitondo turaganira na Bizabishaka Jumaine, umurundi akurikiranira hafi vyerekeye inkino na cyane cyane umupira w'amaguru, akaba ari umukunzi w'umugwi w'umupira w'amaguru Arsenal. Nashaka tuvuge ku vyerekeye inkino aho zigeze, imigwi 16 ya nyuma yo mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, aho mu nkino z'ejo Arsenal itashoboye kubandanya, yatsinzwe umuntu afati hamwe inkino zibiri zabaye hagati na Bayern Munich ibitsindo 3-1. Hanyuma Atletico Madrid ikaba yatsinze AC Milan. Mu nkino z'uno munsi naho akaba ari Barcelona iza guhura na Manchester City, mu gihe Paris Saint-Germain iza gukina na Bayer Leverkusen. Witegereje muri rusangi dutangire ku nkino zabaye ejo, hari cyagutangaje wazibonye gute?
Turebe ku nkino z'ejo na cyatunguranye cyane ko urebye no mu nkino zibanza cyane cyane mu rukino rwa Arsenal na Bayern Munich, ko Arsenal yatsindiwe muhira ibitsindo 2-0. Ejo kwari kugenda gusa kumarira urukino, nta ntsinzi twari twiteze kurebye nka Bayern Munich yari yagarukanye abakinnyi bayo nka Frank Ribery na Schweinsteiger, Bastia nawe akaba yanadutsinze igitsindo. Nubwo nta byinshi twari twiteze ku rukino rw'ejo, benshi mbere no mu bakurikirana umupira hafi ni watu bari bibaza yuko Bayern yaba yongera ibitsindo byinshi mu gasiko byagenze. Naho umutoze no munsi yagerageje kuvuga ko icyamutsinze yakibonye kuba atari yakinishije umukinnyi Podolski mu mwaka uheze yarabatsinze Bayern igitsindo, n'ubu yongeye kubatsinda ahubwo ati kabisa abafana bamubabarire, byamuvuyeho nk'umuntu yoba yarihenze gatonya mugaba bamubabarire. Turebye urundi rukino rwa Mirase na Atletico Madrid, n'icyo n'urubuga ko cyane cyane nuko Mirase nabo urebye nk'urukino rwabandirije Milan yaratsinzwe 1-0. Nedo nabo nyine naho bari bagiye kwikazanura mugabo baratunguwe mu minota ya mbere n'iminota 3 ya mbere, igitsindo cya mbere cyari kimaze kuboneka cya Atletico Madrid bibaviraho no kubura ingufu z'uko bokina bakagombora, ahubwo bavuye bongerwa ibindi bitsindo bishika kuri 4-1. Ibyo ni byo no bivuga ko cyane cyane.
Naho ku nkino ziza kuba uno munsi mu kanya hagati ya Barcelona na Manchester City hamwe na Paris Saint-Germain na Bayer Leverkusen, uyibona gute?
rukino goma ni City na Barca nta byinshi no ruvuga ko cyane ko gusanda bye Barca yeruka gutakaza rukino muri ndwi heze bo muri championat Man City nayo yaratakaje urukino go muri FA itsinzwe na Wigan ikipe mu kicaro cya kabiri no kuvuga duruza kuba rukino gusa rukomeye imigwi yose ishaka gutsinda mugabo cyane cyane umugwi mbona uri imbere ni Barca ko urebye yatsindiye Man City iwabo ibitsindo bibiri kubusa ubumvirije nibyo abatoza bagiye baravuga Man City avuga ati twe tugiye kugira ibishoboka byose turabe ko twokuramo Barcelona mugabo Barcelona uravye ravise abataka nka cyane cyane ndebe kuri bajya bahungu bacyaca nka Pedro nkaza nka Messi kizigenza wabo niraza ko Man City
iravye na Neymar
bashobora gutsindwa ibindi bitsindo urebye n'umukinyi wabo bahaye karate tukura mu ndwi yo hijya igihe baruka gukina urukino rwa mbere yarabafashije runini mugabo ino munsi niraza ko n'agashavu bafite ko gutakaza igikombe cya FA no kuraba muri championat barebye ikibanza barimo bashobora guhita ku rutare kugira barabiko boronka manota atatu mugabo nawo yaronka mu simbona kumenga baraza gukuramo Barca ku rande rwanje simbona ko Barca bashaka kuyikuramo
aho ku vyerekeye Paris Saint-Germain abantu babana ko ari formalite ko isani ya tsinze by Leverkusen
Paris Saint-Germain ameze neza urebye nka kizigenza wabo Zlatan Ibrahimovic ni mukinyi akomeye urebye ibitsindo batsinze Bayern Leverkusen mu kukibuga cyayo iwabo mu Budagi bagiye gusa kumarira umwuga gukina na kintu bagiye bitwaje cyo kuba tugiye gutangura kuri iki nibaza yuko nabo nyene bashaka kunganya cyane ugasanga baratsinze kimwe urebye Paris Saint-Germain ukuntu iza kwitwara ku rukino iza kurufata gusa minene ngo ntabwo waza gukina n'ingufu nyinshi nk'uko bakinye ku rukino rutangura
urakoze yari biza bishaka Jumaine umurundi akurikiranira hafi vyerekeye inkino cyane cyane umupira w'amaguru akaba ari n'umufana wa Arsenal twari ko turaganira ku vyerekeye inkino z'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ziriko ziba muri indwi turagushimiye
yego murakoze cyane namwe akazi keza hi
urakoze cyane Fidele niyo ngabo kuri ayo makuru ya siporo utugejejeho kandi mukurikira ijwi rya Amerika nkuko bisanzwe muri uyu mwanya ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika
intambara yo muri Syria imaze imyaka itatu yatangiye ingoma ya Assad irashe mu baturage bigaragambyaga mwituze kuva icyo gihe yagiye kuririza ubwicanyi n'ubuheza nguni buri munsi kurushaho ku mpande zombi nk'uko William Burns ministre w'ububanyi n'amahanga wungirije yabibwiye akanama ka Sena gashinzwe ububanyi n'amahanga
The conflict and the Assad regime have become a magnet for foreign fighters many affiliated with terrorist groups from across the region
ati intambara ubwayo na leta ya Assad babaye ubwirukiro bw'abarwanyi b'abanyamahanga abenshi muri bo bafitanye isano n'imitwe y'iterabwoba yo mu karere n'ahandi ku isi akenshi abo barwanyi nabo mu ishami ry'abasunita mu bihe bizaza bazaba ari ikibazo ku mutekano w'inyungu za leta zunze ubumwe za Amerika ku rundi ruhande Assad nawe yinjije mu gisirikare cye abarwanyi b'abanyamahanga ibihumbi n'ibihumbi akenshi na kenshi bo mu ishami ry'abashiite abifashijwemo cyane na Iran. Iki ni kibazo gikomeye cyane kuri Syria, akarere kose ndetse n'isi yose leta zunze ubumwe za Amerika nayo irimo.
The risk to the homeland from global jihadist groups who seek to gain long-term safe havens, the risk to the stability of our regional partners including Jordan, Lebanon and Iraq.
Burns arakomeza ati abaterabwoba bashobora kuzibasira ubutaka bwacu guhungabanya ibihugu by'inshuti zacu muri kariya karere nka Yordania, Libani na Iraq imitwe y'intagondwa ishyigikiwe na Irani ishobora kuzibasira Israeli by'umwihariko umutwe wa Hezbollah yo muri Libani ubu irimo irwanira muri Syria ku ruhande rwa leta bizaba ari n'ikibazo gikomeye ku baturage ba Syria ubu bari mu kaga kataraboneka muri iki kinyejana gitangiye mu rwego rwo gukumira ibyo bibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irakora ku buryo izo ntagondwa zo muri Siriya zihabwa akato mu gihe igerageza no guha imbaraga imitwe y'abashyira mu kuri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kandi irakora ku buryo abaturanyi ba Siriya ba hafi Turukiya, Yordania, Libani na Iraq nabo bagira ingufu. Irimo irafatanya cyane n'ibindi bihugu by'inshuti byo mu Kigobe n'ahandi kugira ngo bakumire imari ijya mu mitwe y'intagondwa, cyane cyane amafaranga aturuka muri Irani ajya muri iyo mitwe muri Siriya n'ahandi. Ministri William Burns ati imitwe y'intagondwa yo mu burasirazuba ni ikibazo ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku nshuti zayo zo muri kariya karere. Ati ni ngombwa cyane rwose rero ko dukora iyo bwabaga kugira ngo intagondwa zo muri Siriya zijye mu kato, kugira ngo duhagarike ukuntu abanyamahanga bajyayo kurwana, kugira ngo duhe ingufu imitwe y'abashyira mu gaciro, kugira ngo tugoboke abaturage bari mu kaga, no kugira ngo dufashe n'izindi nshuti magara zacu.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwe mwese twari ku nkuru y'itondo. Mbere yo gusoza ibiganiro byacu, reka nsabe gato mugenzi wacu Frederic Nkurikije agarutse muri studio. Frederic, wakongera kwibutsa abatwumva muri make amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya ubwo mikroni yawe.
Urakoze Etienne. Amakuru twabashikirije twabye ko mukuru umurwi mushasha ujejwe gutohoza ubwicanyi bwabereye mu bumanuko bw'igihugu cya Sudani yo mu bumanuko yatangaje ko azokora ibishobotse byose kugira ngo itohozwa rigiye gukorwa rigende neza. Umushyirantahe Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria yatangaje ayo majambo ejo ku munsi wa gatatu inyuma yaho abategetsi batanu bagize uyu murwi w'ishyirahamwe rya Afurika barahiriye mu mabanga mashasha bajejwe. Twabwiye kandi kwa polisi yo mu gihugu cya Sudani barashe ku bantu bariko bagira imyerekano ejo ku munsi wa gatatu bariko barasaba ko hoba revolution. Inyuma yaho barangirije gufuba umunyeshuri yishwe ari mu myerekano. Abo banyagihugu bariko bagira imyerekano mu barabara yo ku murwa mukuru Khartoum. Inyuma yaho abantu bashika igihumbi barangirije igikorwa cyo gufuba uyu munyeshuri Ali Abakar Musa Idrissa. Twavuze kandi ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ejo ku munsi wa gatatu yagabishije igihugu cy'u Rusiya ku bihugu byo mu rengero bizofata ingingo zizotuma igihugu cy'u Rusiya kihatakariza mu byerekeye ubutunzi mu gihe cobandanya cisuka mu bintu biraba igihugu cya Ukraine. Umushyirantahe Obama yarashikirije ayo majambo ari muri perezidansi ya Amerika ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere w'ifata kibanza w'igihugu cya Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Yararemesheje agatima umushyirantahe Yatsenyuk kwa shigikiye igihugu cya Ukraine. Perezida Obama yavuze ko abasirikare b'igihugu cy'u Rusiya bari mu ntara Crimea yo mu gihugu cya Ukraine bagiramiye ubwigenge n'ubumwe by'icyo gihugu. Twavuze kandi ku gihugu cy'u Bushinwa cashize ahabona amasanamu yafashwe n'ivyuma vya satellite yerekana ibice by'indege yo mu gihugu cya Malaysia biriko biraremba mu ibahari iri mu manuko bw'igihugu cy'u Bushinwa. Ini nkuru twavuze ivuga ko mu gihugu cya Turiki abantu ibihumbi n'ibihumbi bagize imyerekano mu mabarabara yo mu gisagara cya Istanbul ejo ku munsi wa gatatu batera imbyino zo kwiyamiriza leta igihe bari bavuye ku maziko y'umwana w'umuhungu yakomeretse mu myerekano yabaye mu mwaka uheze akaba yapfuye ku munsi wa kabiri.
Frederike, urakoze cyane kuri ayo makuru ngiye kutwibutsa muri iki gitondo. Hagataho kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu ku ijwi rya Amerika. Mwese mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.